Ifoto y'indwi itwereka iby'umwuzure. Imana izanira Noa ibikoko by'ubwoko bwose. Hanyuma Noa abishyira byose mu bwato. Noa n'umufasha wiwe hamwe n'abana b'abahungu batatu hamwe n'abafasha babo bose barinjira mu bwato. Aho byaboneka harimo abantu munani hamwe n'ibikoko. Inyuma y'ivyo Imana irugara umuryango. Lelo inyuma y'iminsi indwi Imana irunga ikimvura iremeye cyane itari bwakaboneke. Hanyuma irunga ikamazi ava mu kuzimu ijoro n'umurango. Iyo mvura imara iminsi 40 gushikaho ayo mazi akwira isi yose, aribyo bita mu Cyongereza Universal Flood. Vyaboneka ko bitari bigishoboka ko umuntu wese yari hanze y'ubwatsi bwa Noa akiri uwo mwuzure, kuko igihe cari carenganye. Bose barasoma nturi, ariko Noa n'umuryango wiwe bari mu mutekano ntangere imbere mu bwato, kuko bizeye kandi bumviye Uhoraho.